Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 mu Rwanda. Mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza mu kanya turavuga makuru.
Abantu bashika 129,000 bahitanwe na malaria mu mwaka uheze w'2016, bakaba bagizwe ahanini n'abana bafise imyaka iri munsi y'itanu.
Uyu ni Minisitiri w'Ubuzima w'u Burundi Josiane Nijimbere ku munsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria, umunsi no mu Rwanda bazirikanye, ariko ho mu gihe mu Burundi malaria ari icyorezo, mu Rwanda ho leta ikavuga ko malaria igabanuka ndetse ko yavuyeho 50%. Ni mukanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Imbere y'aya makuru ariko turi kumwe na Fidele Niyongabo arabagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi. Fidele wiriwe?
Wiriwe Thomas.
Niko ingingo z'ingenzi z'aya makuru yo hirya no hino wadutegure n'izihe?
Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibutse umunsi w'icibutso cy'ihonyabwoko ryakorewe abayahudi mu ijambo yashikirije uno munsi ku wa kabiri mu nyubako y'icibutso cy'ihonyabwoko ry'abayahudi i Washington DC. Korea ya ruguru yahimbaje uno munsi ku wa kabiri imyaka 85 irangiye icyo gihugu gicizeho igisirikare cyayo. Abantu 20 benshi muri baba fasoni bapfuye igihe ubwato bw'ibiti barimwo bwibira mu gice cegereye ibahari cyo hagati mu gihugu cya Senegal kigendegwa cyane n'ingenzi. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye turagaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duherere ku makuru havuga hirya no hino. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibutse umunsi w'icibutso cy'ihonyabwoko ryakorewe abayahudi mu ijambo yashikirije uno munsi ku wa kabiri mu nyubako y'icibutso cy'ihonyabwoko ry'abayahudi i Washington DC. Mu ijambo yashikirije, Perezida Trump yatangaje ko abantu bakwiye gukura icigwa ku ihonyabwoko ryakorewe abayahudi kubera ububisha nk'ubwo butosubira kuba. Yibukije kwihonyabwoko ry'abayahudi ryakozwe n'abanazi hamwe nabo bakorana ryari rigenewe guhonya ubwoko bw'abayahudi. Yateye akama makungu kwibuka abahitanywe n'ihonyabwoko ry'abayahudi, kwibuka ubuzima bwabo no guhimbaza insinzi y'amakungu kububisha. Perezida Trump yatangaje ko gukura ivyigwa mu ihonyabwoko ry'abayahudi vyerekana akamaro ko kuguma abantu bari magabo ku vyimviro vy'ugwango. Igihugu ca Korea ya ruguru cahimbaje uno munsi wa kabiri imyaka 85 irangiye gishizeho igisirikare cyayo. Ibirori byaranzwe n'imyerekano n'imyemenyerezo ya gisirikare yakoresheje insoro z'ukuri mu gisagara kiri mu kivuko cya Monsan aho ni mu buseruko bw'igihugu. Ibyo byatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Korea ya ruguru. Bamwe mu bitegereza ibintu bari biteze ko Korea ya ruguru ihimbaza imyaka 85 ishizeho igisirikare cyayo mu kugerageza ibigwanisha uruhonyanganda cyangwa misile inshuro igiri ya gatandatu. Yamara ivyo ntivyabaye ku muhiga mu uno munsi kwa kabiri. Ibirori byo guhimbaza imyaka 85 irangiye Korea ya ruguru ishyizeho igisirikare cyayo yahuriranye no gushika muri Korea y'Epfo kwa Sumana ikoresha ubuhinga bwa nuclear y'Abanyamerika USS Michigan. Iyo Sumana yifatanije n'igisirikare kirwanira mu mazi cy'Ubuyapani na Korea y'Epfo mu myimenyerezo ya gisirikare mu mazi y'ibahari yo mu burengero bw'ikigobe cya Korea. Bitegekanijwe ko iyo myimenyerezo ya gisirikare ibandanya gushika ejo ku munsi wa gatatu. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mwandanya kumviriza makuru yo hirya no hino twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye kwiyemeza uno munsi wa kabiri ko azokubaka uruhome ku rubibe n'igihugu cya Mexique kugira zibire abarondera kuza kugerera ku butaka bwa Amerika mu buryo budaciye mu mategeko. Ivyo naho yerekanye ko yifuza kuba arahesheje mu rugamba rwo kuronka amafaranga ajejwe kuba kugura uruhome gushika mu mpera z'umwaka kugira ntibitume leta yugara ibiro vyayo byose muri indwi. Perezida Trump yatangaje ko azorindira gushika mu kwezi kw'icenda ku vyerekeye amafaranga azokoreshwa mu kubaka uruhome hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique. Bamwe mu bakurikirana ibintu bavuga ko urwo ruhome rushobora kuzotwara amafaranga arenga imiliyaridi 20 y'amadolari y'Abanyamerika. abademokrate bakiye neza ingingo ya president Trump yo guhesha kubijanye no gusaba amafaranga yo kubaka uruhome hagati ya Amerika na Mexico mu biganiro vyerekeye amafaranga leta izokoresha biriko biraba muri iki gihe. Muri Afrika abantu 20 benshi muri bo abapfasoni bapfuye igihe ubwato bw'ibiti barimwo bwibira mu gice cegereye ibahari co hagati mu gihugu ca Senegal kigendegwa cane n'ingenzi. Iyo mpanuka yabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere kwizinga riri mu buraruko bw'igihugu ca Gambia. Ubwato bwagize iyo mpanuka bwarimwo abantu 72. Uretse abantu babiri abari muri ubwo bwato bose bari abapfasoni, ibiziga vy'abantu 20 nivyo vyatowe. Irengero ry'ubundi muntu umwe naryo rikaba ritazwi mu gihe abandi bantu 51 batabawe. Ubwo bwato bwagiziriye impanuka ku izinga ryitwa Betenti rigendegwa cane n'ingenzi, catumye impanuka iba nticamenyekanye buno nyene. Ikinyamakuru L'Observateur kivuga ko ubwato bwagize isanganya bivuye ku miyaga ikomeye, mu gihe ibindi binyamakuru vyatangaje ko bwibiye kubera bwarimwo abantu murengera. Amakuru yo hirya no hino kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Igihugu cya Turikiya cagize ibitero by'indege z'ingwano mu gitondo cyo no musiku wa kabiri kubagwanya ubutegetsi b'abakurde mu buraruko bw'igihugu cya Iraq no mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Siriya. Itangazo ry'igisirikare cya Turikiya ryamenyesheje ko ibyo bitero byari bigenewe gutuma abagwanya ubutegetsi badashobora kwinjira ku butaka bwa Turikiya hamwe n'ibigwanisho n'amabombe. Abategetsi b'igihugu cya Turikiya bagabishije ko bagwanya ubutegetsi bo mu mugwi waziririjwe Kurdistan Workers Party mu mfunyapfunyo PKK bariko bakoresha uburaruko bwa Iraq n'uburaruko ubushira ubuseruko bwa Siriya nk'ubuhungiro bwabo.
Fidele niyonga burakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Mukanya urongera utwibutse ingingo z'ingenzi zayo. Hagati aho nshuti zacu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, maze rero usibye ku maradiyo yanyu mushobora no kujya ubu ngubu ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA Radio yacu, naho mwahadusanga. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Isi yose uyu munsi yazirikanye umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria. Malaria ni icyorezo mu Burundi. Leta y'u Burundi irahamya ko abantu barenga 400,000 bahitanywe na malaria mu mwaka ushize w'2016. Evariste Nzikobanyanka aratubwira iyi nkuru.
Icho gitigiri cy'abahitanywe n'ikiza cha malaria mu Burundi mu mwaka wa 2016 umushikiranganje w'amagara y'abantu umufasoni Josiane Nijibere yagishikirije mu itangazo ryo kuri uno wa kabiri igerekereza 25 ukwezi kwa kane.
Malaria ni indwara irajishinga amakungu. Umve na ibiharuro duhabwa n'ishira hamwe mpuza makungu rijejwe amagara y'abantu ku isi yose OMS bitwereka ko abantu bashika 200,299 bahitanwe na malaria mu mwaka uheze w'2016, bakaba bagizwe ahanini n'abana bafise imyaka iri munsi y'5.
Ibyijana murengera byerekana ko malaria yabaye indanse mu Burundi, byibonekeza ku baje kwivuza mu mavuriro atandukanye mu gihugu nkuko bishikirizwa n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu. Ni nacyo gituma ubushikiranganji bwahavuye butangaza muri uno mwaka wa 2017 ko indwara ya malaria ari kiza
mu Burundi. Ibice bishika 60% by'abivuriza mu mavuriro babarwaye malaria. Abana bari munsi y'imyaka 5 nabo bagize ibice 55% by'abivuza iyo ndwara. Muti ibiharuro byari byifashe gute? Mu ndwi ya mbere y'umwaka w'2016 twari dufise ibiharuro by'abagwayi bangana 179,854. Ariko mu ndwi ya mbere y'umwaka w'2017 twaronse ibitigiri by'abarwayi bingana 232,764. Ivyo vyaciye bituma dutangariza abenegihugu n'amakungu ko malaria yabayikiza ngaha mu gihugu cyacu aho hari kwigenekerezo rya 13 ntarante umwaka w'ibihumbi 2017
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu OMS rijejwe amagara y'abantu izo nzego uko ari zibiri zarateguriye hamwe umugambi wo kugwanya ico kiza zihushikiriza abafasha nk'uko umushikiranganje nije imbere abivuga ariko mukurindira avuga ko habaye harafatwa ingingo zihuta kugira ico kiza nikibandanye gitema gitongora
twakiye dushiraho umugwi ukurikirana ingene ibikorwa byo kugwanya ico kiza ca malaria biriko biragenda twakiye kandi twikora ku baganga dusanze dukorana ngaha mu bushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu kugira ngo tubarungike muri izo ntara twavuze kuja gufasha kuvura abenegihugu twararungitse kandi muri izo ntara zibangamiwe gusumba izindi abaja gufasha kwigisha abenegihugu kugira ngo bamenye inyifato bugira mu kwikingira indwara ya malaria
ibikorwa bimaze gukorwa mu kugwanya ikiza cha malaria byerekana ko kiriko kiragabanuka nkuko bivugwa na muganga Josiane Nijimbere
dufatiye ku ndwi igira 15 y'umwaka w'ibihumbi 2016 ibiharuro by'abagwayi ba malaria byangana ibihumbi 180 n'ijana na 45 kuri iyo ndwi nyene muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017 ibiharuro by'abagwayi bingana ibihumbi 149 796 ibyo biharuro bitwereka ko ingufu zidasanzwe turiko turakoresha zitotuma turangiza vuba iki kiza cya malaria ani wacu mu Burundi dutegerezwa kandi kuguma turondera uburyo hirya no hino kugira ngo intambwe tugeze ko tuyikomeze kongere dukwiragize hose ubuhinga bwo kugwanya no kuvura iyo ndwara ya malaria
umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu atera kama barundi gukoresha neza imisegetera irimo imiti y'ici mibu itangwa na leta abajeje intwaro basabwa guhimiriza abo barongoye mu ntumbero yo kwerekana uruhara rw'umwe mu kugwanya malaria icivugo cy'uno mwaka ni dukora ibishoboka byose turandurane n'imizi malaria ibujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria leta y'u Rwanda yaboneyeho kuvuga ko malaria yagabanutseho kimwe cya kabiri mu gihugu asumuta kaburi yaduteguriye inkuru
Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko indwara ya malaria yagabanutseho 50% kuva abajyanama b'ubuzima batangiye kuvurira abaturage bose bafite ikibazo cya malaria mu midugudu yabo. Gahunda yatangijwe mu gihugu hose kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Dr. Mabre Mutuyumuremyi ushinzwe gahunda yo kuvura malaria muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko imibare igaragaza ko abantu bangana 50% barwaye malaria bifashishije abajyanama b'ubuzima aho kugana ikigo nderabuzima. Uyu muganga avuga ko n'impfu zikomoka kuri iyi ndwara zagabanutseho 50%. Dr. Mabre Mutuyumuremyi yabwira Ijwi rya Amerika ko mu mezi abiri y'umwaka ushize wa 2016 abantu 157 bahitanywe n'indwara ya malaria ariko mu mezi abiri y'umwaka wa 2017 abantu 81 aribo bahitanywe n'iyi ndwara.
Bikozwe n'abajyanama b'ubuzima bituma bivuza hakiri kare ntihagire umuntu uremba cyangwa se ngo azahazwe na malaria ariko ikindi ni uko hashyizweho na gahunda yo kuvura ku buntu abantu batishoboye ikiciro cya mbere n'icya kabiri by'ubudehe ubungu bavurwa malaria ku buntu nta kiguzi batanze wagira ubwishingizi mu kwivuza utabugira uvurwa ku buntu mu gihugu hose
Radio rya Amerika ryasuye kamwe mu karere k'Ubugesera kaza ku mwanya wa mbere mu tubwarijwe na malaria maze twerekeza mu murenge wa Ntarama mu mudugudu wa Kingabo mu kagari ka Cyugaro umujyanama w'ubuzima w'Imana Letitia yari mu bikorwa byo kwakira umurwayi waje akekwaho ko yafashwe na malaria yari mu rugo iwe umurwayi twasanze yagannye umujyanama w'ubuzima yatangaje ko abajyanama w'ubuzima babegera ndetse babisanzura aho gukora abaturanyi babo
atukaje duguriro gutya ubutwe gahashya kuva dashya kurya bikananira ariko ubu bumwe bwawe ndahigo malaria reka nogere nifashitishe bebe turaturage ibyiza by'uyuguyu rero ni uko isaha n'isaha tuzakatwita tutagombye kujya kwa muganga ntiwaba warembeye no mu rugo tukamuhamagara tuba dufite nomero ze wananiwe guhaguruka kugenda akaza akakuvurira mu rugo ukaryama mu rugo nta nubwo tuza ngo adusuzugure adufata nabi ntago twahagaruka.
Umujyanama w'ubuzima w'Imana Letitia yasobanurira Ijwi rya Amerika inzira baca ngo bavure umurwayi uje ubagana.
Mubonye ko mbanje kwambaraga fata tederi ariko aka gapimo mureba dushyiramo amaraso. Tuhashyiramo amaraso tugategereza iminota 20.
Ni ibintu ubona abaturage bayiyobotse
cyane, barabyishimira kubera abari hafi nta matike abasaba kujyana kwa muganga, kandi isaha n'isaha baziye nta utonda umurongo.
Ndabona iwawe hari nk'ibitaro, ndabona matora, ndabona
iyo bashe barembye barenze umwe. Hari igihe mfate matora imwe nkayishyira mu cyumba, umwe akaba aryamye n'undi akaryama ahangaha, akabona igihe amaze kunywa imiti akacika intege akaryama, yamara kugira agatege agataha.
Umwanya umurwayi amarana n'umujyanama w'ubuzima ntureba iminota 20. Muri iyo minota 20 umurwayi yaramaze guhabwa igisubizo cye ndetse agirwa inama y'icyo agomba gukora.
Umurwayi nta malaria afite, agira inama yo kwihita ajya kuri centre de sante akajya kwivuza, koho baba bafite n'ibipimo byinshi kakareba ikindi kintu yabarwaye.
Mukecuru rero usanze malaria bakekaga ntayo ufite, ubu biragenda bite?
Ubu ngubu ndashaka uburyo zajya kwa muganga nogere nifatishe ibizamini, wenda haba harimo inzoka n'ubundi burwayi.
Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ku rwego rw'isi yo kurwanya malariya isaba ibihugu kurandura burundu indwara ya malariya. Ku ruhande rw'u Rwanda, muganga Mutuyumuremyi avuga ko nubwo bagerageza guhangana n'iyi ndwara ariko ikiri ikibazo ku gihugu.
Ntabwo twavuga ko ikibazo cya malariya cyakemutse, ariko ingamba zirimo zishyirwaho ho kugira ngo tubashe guhangana nacyo. Ntabwo rero twabako cyarangiye, Rwanda ruracyangayikishwe na malaria. Niyo mpamvu n'uyu munsi by'umwihariko twahariye uturere tuzahaye kurusha utundi kugira ngo tuganire n'abayobozi, tuganire n'abaturage kugira ngo tubamenyeshe by'umwihariko ko malaria ikiriho.
Umwaka ushize indwara ya malaria yari yabaye icyorezo, kuko havugwaga abantu 4,000,000 barwaye malaria. Uyu mwaka abashinzwe iby'iyi ndwara bemeza ko abarwayi bazagabanuka ku buryo bugaragara bitewe n'impamvu nyinshi zashyizweho zishingiye mu gutanga inzitiramubu zigera kuri 4,000,000 ndetse no kwifashisha abajyanama b'ubuzima. Gahunda yo kwizihiza umunsi wo kurwanya indwara ya malaria mu Rwanda irabera mu karere ka Huye kuri uyu wa gatatu. Abaturage barwaye indwara bakazayivurwa ku buntu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ibyo rero byari iby'umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malaria.
Kwigenekeye tujya 27 ukwezi kwa kane, imyaka 2 izobirumanye hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza kwa Petero Nkurunziza.
Fidelite ishatse arantanze, ariko mukanya icyo ashaka kubabwira nuko umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu Burundi umenyesha ko impore iri migaruka mu Burundi. Nyine iyi impore yari yarahungabanijwe n'imidugararo ya politiki imaze imyaka 2. Iyo midugararo nayo yatewe no gusubira kwitoza kwa president Pierre Nkurunziza. Nguyu rero Fidelite ishatse arabaha ibindi bisobanuro.
Kwigenekeye tujya 27 ukwezi kwa kane, imyaka 2 izobirumanye hatanguye imyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza kwa Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Jean Baptiste baribonekeza arongoye CNDH amenyesha yuko ubu impo yari kwiragaruka.
Biraboneka ko igitigiri cy'abantu basiga ubuzima mvururungaha i Bujumbura canke ahandi caragabanutse cyane. Bwa mbere amabohero wa munsi ku munsi nk'aho i Bujumbura ugasanga hari abantu bashika 50 cyangwa 60 bafashwe. Biboneka ko rero igitigiri cy'abantu bafatwa ku munsi cagabanutse inshuro 4. Ikindi dufatira ko ni igitigiri cy'abantu batwitura bavuga ati umuntu wanje namubuze canke umuntu wanje yafashwe. Aco nyene biraboneka yuko ugiranije n'imyaka 2 iheze byagabanutse cyane.
Yamara aremeza ko umunsi iheze agataye akazi na muntu mu Burundi kahungabanye.
Muri imyaka 2 iheze turamaze guharura abantu bashika ku 72 bahitanywe n'izi mvururu zihitiye kuva muri 2015 gushika mu 2016. Hariho n'abandi bagiye barasinze ikarizwa igufa, hariho abahunze, hariho abagiye barafatwa bidaciye mu mategeko canke bagafungwa umwanya muremure bataburanishijwe.
Ibyo biharo bitanzwe na CNDH bihushanye n'ibyagiye biratangwa mu vyegeranyo bitandukanye vy'amashyirahamwe mpuzamakungu ya leta y'akazi na muntu. muntu ahandi ibonekeza ubudasa bw'ibiharuro ni kubitegeye by'impunzi z'abarundi useruki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ONU yemeje mu nama y'umutekano mu nduheze ko barundi bahunze igihugu kuva mwaka 2015 gushika no mango bangana 1800 Leta y'Urundi yo yemeza kubitegeye by'abahunze ari 165 muri izo mpunzi harimwo abari bahurikiye mashira hamwe cyagamye mu vya politike mbere muri iyo mashira hamwe hari yashika kuri 5 yihagaritswe ayandi nayo yarafutswa burundu n'ubushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu mu vya mashira hamwe yagirizwa harimo kwifatikanya n'abashatse guhirika ubutegetsi kwa 13 ukwezi kwa 5 umwaka 2015 kuri uyu wa kabiri igihe umugwi ugeje gatare kazina muntu mu Burundi CNDH wari kurashira ahabona imigabo n'imigambi yawo yo myaka iniri imbere bamwe witabye iyo nama barabazwa nuko ayo mashira hamwe yahagaritswe ariko akabandanya akora François Xavier Ndaruzaniye arongeshira hamwe ligizere
on sait qu'il y a des organisations qui ont été rayées de la liste des ONG locales
turazi ko ari amashira hamwe yakuwe ku rutonde rwa yakorera mu gihugu ariko abandanya akora ivyegeranyo biyunga abanyonje agateka kazi na muntu ni vyegeranyo bitandukanye n'ibikorwa na CNDH twasanze amashira hamwe muze makungu akoresha ivyo vyegeranyo mu gusohora ivyegeranyo byayo kujanye n'ingena agateka kazi na muntu gahunga abanyonje mu gihugu
pour produire le rapport sur l'état de violation des droits de l'homme au Burundi.
Hagataho urongoye umugwe gatare kazina muntu mu namahinguza amateka yabagije umugwe CNDH kugishwa inama imbere y'uko byegeranye bisohoka.
Alors je au moment de la production de ce rapport, je vous pose la question si CNDH a été consulté.
Igivyo byegeranye byariko birakugwa nagomba ndababaze ko CNDH yabajijwe. Kugira ukuri ko ku rubuga rumenyekane. Turumva ko imbonera kure arakagwe kabagizi banabi gushikaho umugwe wawe ubyemeza. CNDH nta burenganzira ifise bwo kuvuga ko ibyo byegeranye ari binyoma.
CNDH, vous n'avez pas droit de dire ce rapport et mensonger.
Jean-Baptiste Baribonekeza arongoye CNDH yishiye ko bishika bakabazwa n'abanyene gukora ibyo vyegeranyo ingenzi y'agatare kazina muntu zifashe ariko yemeza ko hari gihe usanga ibiri mu cegeranyo bitandukanye n'ibyo abo muri CNDH bashikirije nayo ku kibazo kimbonera kure muri CNDH ntibashigikiye bazita inkozi z'ibibi.
Ndabona ivyegeranyo bivuga ko imbonerakure zahagaritse abantu kubwanje no kwitiranya. Ico naho kwemeza ni kuvuga ko imbonerakure zijejwe ibikorwa by'ihohoterwa.
Kuva mu kwezi kwa gatanu mwaka 2015 gushika no mango Leta y'u Burundi hamwe namwe mashira hamwe atabigamye vya politika kohera mu gihugu ba muri ko bariyamiriza ivyegeranyo bisohogwa n'amashira hamwe mpunza makungu kubijanye no kugena gato y'akazi na muntu kifashe mu Burundi ibujumbura Fidelite yishatse icyo giye Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi kinyarwanda turi kuri internet radio yacu vewa.com. Mu Bufaransa nkuko mubizi abaturage baritegura icyiciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu giteganijwe ku itariki ya 7 y'ukwezi gutaha kwa gatanu. Iki cyiciro kizakiranura abakandida babiri ba mbere Emmanuel Macron na Marine Le Pen bavuye muri 11 mu cyiciro cya mbere cyabaye ejo bundi ku cyumweru. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganiriye na Gracien Rukindikiza ukomoka mu Burundi akaba umwe mu bantu bari mu bayobozi bitora mu mujyi witwa Lachon. Yamubajije ingamba yabonye abatoye ku cyumweru bashyiraga imbere. Tubatega amatwi.
Icyambere cy'umuvyo uvuga nuko ayo matora yagizwe nuko abantu batari bazi neza icyo batora. Ni bamenyesha yuko hari abaza baje gutora bataratora neza batazi neza icyo baza gutora. Hanyuma ikindi kintu umuntu yovuga nuko abanyagihugu bagombye kwikura ko imigambo yari isanzwe twikose abasosiyaliste n'abarepublikain ibyo bita mu Faransa gauche na droite bagomba kuzana abandi bantu bashasha. Nicyo gituma baza bagurondera umva yuko abo bagana yari Macron chanke Mélenchon chanke Marine Le Pen urumva yuko abafaransa bari banyotewe gose ihinduka yuko abantu bamwe batwara bumva
ikigaragaza ubu ngo nuko mu bakandida babiri bari imbere aribo Emmanuel Macron na Marine Le Pen aribo baziyamamaza ku matora mu kwezi kwa gutaha kwa gatanu ku itariki ya karindwi murebye tuvuge nka Emmanuel Macron icyo mwumva yahindura kuri politiki y'u Bufaransa ni iki mwatubwira
icyo nabatangaza nuko n'abatoye bose Emmanuel Macron batazi neza programa yiwe kuko yamye atavuga neza agatomora avuga ngo azofutora bimwe bya gauche bimwe bya za droite imvugo yiwe ni tomoye n'umuntu avuga ati je ndemeye ibi agashura kamera n'ibindi bidasa icyo azohindura ko abantu benshi mu Bufaransa barabyibaza ati ntacyo tubona neza kuko benshi babona ko inyuma yiwe hariho abagabo babiri ari umuntu yitwa Jacques Attali yamye ari kumwe n'abantu batwaye ba Mitterrand ba Hollande hanyuma hakongera akaba na President François Hollande yagumye araba cyane cyane nkuko urabona ko muraba nk'uyo bari umwana wiwe n'umuhungu wiwe nico gituma rero yamahinduka abanyagihugu biyumviriye agoye ko azoboneka azobe abandanya bya bindi byari bihasanzwe nico biratangaza kubona abafaransa ingene bagomba bamutoye kandi batazi ni programa yiwe
none se mwareba Marine Le Pen we icyo mwumva ashobora kubahindura aramutsatowe ni iki mwatubwira
icyo nubwo nuko Marine Le Pen uranze na Macron icyo badahuriye ko nuko Macron agomba kubandanya ibyahahora Marine Le Pen nawe arafite imvugo avuga mbere igomba kumera nk'iya Mélenchon aravuga yuko Bufaransa bwokwigunga bukaba uronka independence kuri kuraya cyangwa ku bindi bya euro hanyuma ikindi avuga nuko uburavye ibyumviro by'ibyo bya gauche ibyo kuvugira abantu bato bato abimizi abantu bafora amahinguriro icyo byumviro bisigaye rwose biri kwa Marine Le Pen hamwe n'abantu kwa Mélenchon ugacibona rero ko benshi biyumvira ati Marine Le Pen aje hari ibyo yohindura kandi bindi nabyo harimo n'abafaransa bavuga bati ikibanza cyacu kiratwarwa n'abantu b'abanyamahanga yuramukaje Marine Le Pen yuca baka ubwo buzi akavuha twebwe mbwa nuko bibagira yuko abanyamahanga babatse ubuzi canke bakagenda haca babura abantu babandanye bagura bya bintu byavugwa ubutunzi bw'u Bufaransa bugaca bukoroka gose nurumva yuko abafaransa ubu bari mayira abiri adahuye kandi agoye gose kubona Macron na Le Pen ari ngo azotorwamo kandi inzira zabo zidatomoye
murebye ku banyafurika baraho mu Bufaransa umukandida mubona bashyize imbere uwo mubona wahindura politiki y'u Bufaransa ku mugabane wa Afurika ninde muri abo bombi
muri abo babiri umukandida abanyafurika bashigikira ni Macron biraboneka mbere no kuva na Kareni we benshi bashigikiye kubera kuko nta byinshi agomba guhindura kandi muri ibuke byavuze muri Algerie uvuga yuko abafaransa ubukoloni bwagize ari nk'uko ibyabaye crime contre l'humanité kugwanya ikiremwa cya muntu urumva bene ibyo cavuga ati uyu muntu asanzwe gutandukanya rwose n'imvugo yari hasanzwe bibingira yuko azohindura ibintu byinshi muri Afurika umugabo nuko bibagira yuko abari inyuma ya Hollande abari bakiri inyuma ya Macron cyane cyane umuntu by'ibyumviro bikomeye yerewe yitwa Jacques Attali
Radio Ijwi rya Amerika inkuru mu magambo make
Makuru twabwiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibutse no munsi umunsi w'icyibutso cy'ihonyabwo ryakorewe abayahudi mu ijambo yashikirije no munsi kwa kabiri Washington DC twabwiye ko Korea ya Ruguru yahimbaje no munsi kwa kabiri imyaka 85 irangiye ishizeho igisirikare cyayo ibirori byaranzwe n'imyemenyerezo ya gisirikare ikoresheje insoro z'ukuri mu gisagara kirimo ikivuko cya Mosam mu buseruko bw'igihugu Kabiye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasubiye kwiyemeza uno munsi kwa kabiri ko azokuba ku ruhome ku rubibe rw'igihugu cya Mexique kugira azibira abarondera kuza kugerera ku butaka bwa Amerika mu buryo budaciye mu mategeko. Twabwiye ko abantu 20 benshi muri bo bafasoni bapfuye igihe ubwato bw'ibiti barimwo bwibira mu gice cegereye hafi ibahari cyo hagati mu gihugu cya Senegal kigenderwa cyane n'ingenzi.
Nshuti zacu rero turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi muri aya makuru mugejejweho na Fidel Niyongabo n'abanyamakuru bacu bo mu karere k'ibiyaga bigari ku buhanga bw'ibyuma hari Kimenyi Innocent nawe kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi mukomeze rero mugubwe neza na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika murakarama